Abakozi b'ishyirahamwe Torres Webe ricungera ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'iryo shyirahamwe ryo muri Amerika ribakoresha. Ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Ni Magarise Pierre Claver n'umwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batanguye kubitumenyesha mu kwezi kw'icyenda. Twe turavuga tuti ibyo bintu ntavyo twashobora. Turavugira tuti ayo masaha ni menshi kandi turavye systeme dukoramo ya pointage ijya GMC, ijya systeme electronique dupointa uko iminota 30 iheze ti no kuri ku muntu umwe arararazunguruka urupanga rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntacyo twashobora. Turavuga tuti rero hako two kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe umwe abandi irarenga 10-15 kuduga. Mugukoze Mike akuze imyaka 8. Turavuga tuti twebwe twofuma duhagarika tukavuga tuti ntavyo dushoboye hama nimba badashinye kudukoresha ayo masaha 8 tukavuga tuti badutekereza dutahe tuvana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inarume kuko urumva bagufasha usinziriye ucutaha ucuba resansiye santuyave.
Itegeko rigenga akazi mu ngingo yaryo y'ijana 12 rivuga ko amasaha asanzwe yo gukora ku munsi ari 8 indwi yose umukozi agakora amasaha 45 kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi aba akiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'iri tegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganji bw'akazi rishobora gushyiraho amasaha arenze kuri ayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha babyumvikanye n'ingene ayo masaha arenga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashyirahamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi, Commissaire Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bwoba bwasabye ko ishyirahamwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasaha akora hako hatonda babiri nk'uko byari bisanzwe. Kuri ibyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko. Uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bararira bwo vugana n'ishyirahamwe ribakoresha Torres rifise icyicaro muri Amerika mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye kubiri n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira Amerika ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'u Burundi ahama Torres ikaba ari sosiyete y'Abanyamerika none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko bovugana bakavuga bati nyabona nyabona Torres iraba mukurikiza amategeko, amategeko y'igihugu avuga ibi n'ibi 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 bakavyumvikana Departement d'État Amerika bakavugana na Torres kuko nibo bahihaye isoko kuko barabona ko biko bitera kajagari. Bubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclave hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nk'ukumenga n'amategeko abagenga bafise.
Ivyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishyirahamwe Vigile Burundi risa n'iserukira Torres. N'umubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo y'ejo ku wa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byaciye bisa n'ivyunyuka ku muhinga munyene wo ku wa kane. Bane mu baserukira abandi muri abo bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko baca binjizwa agasho. Umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemo isaha 3 z'agatondo zo kuri uyu wa gatanu batanze n'ihadabu ry'amafaranga 10,000 vy'amarundi kuri umwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.